Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku Burundi turaho ijambo mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ukorera I Nairobi muri Kenya.
Urakoze Etienne Karekezi. Higanilo dusangiri jambo chokuru yulimana kigaruka kujanya ni chuka cha politike mu Burundi. Uburundi kuva ku itariki ya ndwi ukwezi kwa gata andatu 2018 bugengwa nibwirizwa nshingiro rishasha. Mu mpinduka ryazanye rije gusubirira igihe 2025 harimo guhindura imyaka y'ikiringo cha president avanwe kuri 5 ishirwa ku ndwi hamwe no gutandukanya amatora. Mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu ayabashinga amateka bakenguza amateka n'abahanuzi imitumba n'amakomine yahora atunganywa mu mwaka umwe mbere mu mezi yegeranye ubu ayambere azokorwa ukwayo mu gihe gitandukanye n'aya kabiri. Urugero amatora ya perezida azoba mu mwaka w'2027 mu gihe ayandi azotunganywa mu mwaka w'2025. Ni inshuro ya mbere bikozwe kubera inzego zorangiza ikiringo arizo zigengwa n'iribwirizwa nshingiro nizavuye mu matora y'umwaka w'2020. Umukuru mu rwiseni ujejwe gutunganya amatora mu Burundi Pierre Kavyakazi hise arazi ko ari ikintu kibwirizwa kwitegurirwa neza na rirya intara mu matora y'umwaka 2025 zizoba zatubijwe zikavanwa kuri 18 zikajira kuri 5 gusa. Aherutse gutuma ko amenyesha makuru mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura kugira basigurire uko umurwi wiwe uri kuritunganya.
Hari ugutegura intererano yo mu rwiseni mu gutegura ibwirizwa rizogenga amatora y'imirice. Murabizi mwese amatora ya magengwa n'amategeko. Mu gihe cy'imbere yayo ni hayo mategeko ajaho canke agasubizwamo. Se ni rero umugwi washize mu ngiro ibwirizwa rigenga amatora ryo muri Rusama 2019 twarabonye ibitworohera gushira mu ngiro be n'ibitoroshe. Muribuka kandi yuko habaye isuzuma inyuma y'amatora ya 2020. Isuzuma ryahuriyemo n'abegwa n'amatora bose maze bagashikiriza uko babona byagenze hamwe n'ivyo babona byo hinduka. Ico ni cya kabiri. Akaba ni cya gatatu rero ni iribwirizwa rishasha nimero 1/5 ryo kuwa 26 ntwarante umwaka w'2023 riheruka gutorwa riringaniza busha intara amakomine abazone imitumba n'ikartiye. Ibiri muri iryo bwirizwa bitegerezwa kwisungwa mu gushiraho iryo bwirizwa rishasha izogenga amatora. Ivyo vyose tubishize hamwe rero ibikeneye guhinyanya ubwo bice bimenyekana. Ivyo rero muri kino gihe twaravyegeranije biriko turabihanahana ku vyumviro kugira tubishize mu nteguro tuzotanga ku babijejwe hanyuma muri vyo hazobonekemwo ibizoshirwa mu ibwirizwa rizogenga amatora ari imbere. Hari ikindi cya kabiri ni ukumenya ibibanza abenegihugu bazokwiyandikishirizamwo ngo baje mu matora yimirije be naho bazotorera. Niki niko kwa catanguye kandi kizobandanya mu bice bikurikirana bitandukanye. Iki gikorwa naco nyene itegezwa kwisunga iribwirizwa rishasha tumaze kuvuga ryasubiyemwo iringanizwa ry'igihugu kuva mu ntara gushika ku bitumba na kartiye. Nta tora risa n'irindi kandi nivyo uko byagenze matora ya 2010 siko byagenze amatora yakurikiye n'andi yakurikiye. Ni kuvuga rero uko amatora ashitse niko abahinga bayatunganya bitegura kugira ngo bayatunganye neza tutibagiye n'uburyo bw'amafaranga bukenewe. Ikindi gikorwa kandi ni igikorwa co kwigisha no guhimiriza abenegihugu kugira barangwe n'inyifato ibereye mu matora. Iki kirahambaye cane kuko amatora meza igihugu gikeneye kandi anezera benshi ashikwako iyo igihugu kirimo amahoro kirimo umutekano n'ituze.
Mbega none icuka cya politiki cyifashe gute muri kino gihe n'abakuru cyangwa abaseruka imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi nabo nyene bamaze igihe basigurira abanywanyi bayo ibijanye n'iyo ndinganizo nshasha. Ijwi rya Amerika ryashimye kubigaruka ko muri kino kiganiro dusangira ijambo. Turatangura tubibaza Felicien de w'u Burundi umukuru w'ihuriro ry'imigambwe mu Burundi.
jewe amatwa sumira n'amasa nyereka ubwa mere na mbere mu byonjejwe mu yoro y'imigambwe yemwe n'amateka mu Burundi cembo nicuka kimeze neza imigambwe ihora ikimo mu runane gwemera amateka mu Burundi ariyo forum mbona ibikorwa tubikora uko byamye abatwara imigambwe itandukanye turakora amanama nkuko tekanijwe turi muri ayo manama nta bibazo mbona byerekana yuko ho bari ingorane aho ngeza jewe nta kibazo uravye mwitegurwa biriko biragenda neza ucona ko no mu matora nyezira bizogenda neza kiretse gusa ko nk'umurundi mu mutwi wiwe yumva ko matora atazogenda neza akacavuga ko atazogenda neza ubundi ho ubiravye ibiriko birakogwa naho ibikorwa nyezina byerekeye gutegura neza amatora bitaratangura nk'ubu nibaza ko byemirije vuba rero je nkavuga nti mbo nimba imbere y'amatora itegurwa ariko rigenda neza mu matora bizogenda neza kiretse urabona arashobora kwaduka ingorane canke umuntu ataba yiteze bimwe bita mu gifaransa les imprévus ivyo navyo umenye uko bitunganya bibaye bishitse murakoze
ico cuka ciza na Olivier Nkurunziza rongoye umugambo wa dasigana iprona waronda intayo kwikukira mu Burundi yaremeza ko kihari mugaba avuga ko atahose bwose kandi kwa ico gihe cyo kuba maso kurusha kubanye politike uko niko yaziganijwe ya Amerika
mu Burundi nk'umugambo wa dasigana turemeza neza ko icuka cha politike ubwa mbere mu migambwe sinovuga ngo ni kibi cyane kuko tugiye ku rubuga rwa politike nk'umugambo wa dasigana baratureka tuhagira inama n'abanywanyi mu gihe nk'iki ntibaratangura kugwana ngo bacanemwo ngo umuntu yagiye ku nama ngaha bamusimbire ko ariko hariho hamwe hamwe usanga bihari bisaba rero ko tugumiza ko duraba kugira ngo abanywanyi b'imigambo itandukanye ntibasimbiranire ko ariko ariho mu gihe nk'iki icuka cha politike kica gitangura kuzuruka hagati mu migambwe aho mu migambwe abanywanyi bapfi bicanye biriya ugasanga rero navyo nyene biratera icuka cha politike kibi igihe imigambwe hagati yabo haba hariho amahindagu birashobora kuba mu migambo itandukanye siraba ari umugambo urumwe yaba umugambo uri kubitegetse birashoboka yaba umugambo yindi no mu yindi migambo ariko tuvuga ko muri rusangi ata bintu twovuga ngo abanywanyi nkuko twari tubisanzwe abantu bakubitana banigana ku kibuga cyabaje ni gihe rero ciza cyane ubunye n'abantu bakwiye kwegerana kugira ngo dutangire urwarukane n'usubire kunigana ejo nitwumve ngo imbonera kure ngo abajereri ivyuma vy'indege batangwe gusimirana ni gikorwa cy'imigambwe kuko imitwe y'abakuru b'imigambwe itangura kugira abantu batangura kuvuga amadiskuru yo guhimiriza abantu gukora ibicanye biriya ibi nivyo dutegereza kugabirako ariko rero mu kibazo n'ishuco bambwiye muri rusangi sinovuga ngo muri politike ngo imigambwe canke iriya bariko barasimbiranira ko mwiki gihe biracagendeka
mugabo haragwa kagaruka akavuga ko hari uduce tumwe tumwe abaserukira umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD batoroheza imigambwe harimo na iprona aravuga ikimunezera kurusha mu gutora umuti akanagira ko batubwira muri rusangi icyo yibaza ku matora y'2025 agereranya n'adasanzwe kubera imvo yerekana
ndaje kurubuga n'imigambwe inaniwe kuko intiratangura kuje sinovuga ngo uri ibintu bikobwa vya politike no buryo bwinshi abantu benshi bakunda kugenda amatora ariko aragera ni naharya ari y'abamigambwe yabitangura kirikare twe umugambwe w'abadasigana turi kurubuga mu ntara zitandukanye mu mazona ariyo turabona ariko turamaze kubona imitego y'abantu bari mu mugambwe uri ku rutegetsi mu mazona mwamwe batarumva yuko imigambwe yaza gukorera yo gasanga umuntu aradutse aserukira umugambwe ucanga umutuma ngo nimugire inama ngo kandi umustanteri yaguhaye uruhusha ibyo mu minsi heze byarabaye muri komine ya Giteranyi muri zone ya Tura abadasigana bagiye mu bikorwa umukuru w'umutumba arabanyira arababuragiza ayo turinda guca kwa musitanteri duca ku bakuru abana murumva yuko ibikorwa iyo biriko birakorwa henshi cyane mushobora kumva mu ndoro nyiza ariko icyo nshima nuko ibyo bibaye ubu babitorera inyishu kandi abantu bakabona yuko hari ingendo itegerezwa guhinduka ko imigambo itegerezwa gushika mu makomine no ku mitumba amatora y'2025 bwa mbere n'amatora adasanzwe n'amatora bwa mbere tuzaba tugize y'abashinga amateka n'inama za komine n'imitumba ariko kandi tuzoyagira n'intara zahindutse ari zindi nshasha n'amakomine yagutse no kuvuga ngo inama za komine zahindutse n'amatora rero tuzogira ubwa mbere ari ibintu byinshi byahindutse ukuntu twahora turondera amajwi mu bagize inama ya komine harahantu bahora bisaba a conseil electoral noi ubuzo saba ko abantu bagwiza amajwi amakomine yahindutse
gabakhere banza witonde no mukuru mugambwe w'abanyamahoro wa PDR arashimo kucuka cha politike cyifashe ariko bagasaba ku inama n'ingingo byo kwama biranga abanyepolitike n'ibisata bya leta nabo nyanasanga amatora yo mu 2025 badasanzwe yakemeza ko ariyo ya mbere kuva Burundi bwitwa izina hazohiganwa imigambi yatabishobisho birimo abivuga afatiye kuri kahise
Twe mugambwe ya PDR bwa mbere turashima ko turiko turegereza amatora icuka cyifashe neza imigambwe banye mahoro n'umutekano n'abanyagihugu babanye mahoro n'umutekano kandi rero nako n'umunsi abanyagihugu abene gihugu bya politiki bitakibarangada cyane basigaye babanye mahoro n'umutekano je turagishima cyane beje dushimira no nyine icyubahiro mukuru w'igihugu uravye ingende yafashe yarerekanye ko inyuma y'amatora imigambwe kwikoba neza akavuga ko gikura ari umwene gihugu imigambwe atacibimaze ibazo dufite ari by'ubukenzi za kubigwaniza hamwe ubu rero n'ukuri nta mugambwe n'umwe bagirwara kiretse imigambwe ifite ibibazo hagati yayo indani mu nzego ariko muri rusange twe turashimwe n'icyuka cya politika cyifashe amatora y'umwenda n'amatora rero atandukanye n'amatora yose yabayeho mu gihugu kuko n'amatora zo batora atamukuru gihugu atogwa ibyo barundi bari bamenyereye kandi n'amatora ugiye kuraba zo bashingiye cyane ku migambi gusumba ibishobisho nkuko amatora yahereye akuru kuko wasanga kumbe ndabibukije mu 1961 wasanga abarundi batora kubera kwikukira ugasanga mu 1993 abantu batora uravye bwo kwinyene byari bimeze byarumvikana kandi abantu bari banyotewe demokarasi 2005 abantu bari banyotewe igisoda cy'igihutu 2010 kwari nkuko ugiye kuraba mu 2025 abarundi banyotewe iterambere nibyo biza imbere bisaba rero ko ari amatora abantu badoshira imigambi imbere bakerekana ingene bayisigura n'ingene bazayishira mu ngiro naho rero twe mugambo ya PDR twiteze kuzoronka ikibanza kimeze neza muri amatora kuko imigambi turiko turayitegura kandi twarayiteguye kandi turabona ingene tuzoyishira mu ngiro hamwe abarundi bo twizera
avuga ko kubona intara zaragabanijwe bizorohereza imigambwe gusa afite impungenge ko bajejwe intwaro badahura kenshi n'abaserukira imigambwe nkuko bari babisezeranye
nibaza ko atari ntambamyi kuko imigambwe yose waduhuriye ko ku ibyo bintu bishasha twese rero turiko turakorera mu bintu bishasha mbere twe biradufasha cyane kuko urumva intara zaragabanutse zo dufise abaduserukira batanu ibyo bizaba byoroshye cyane no kugira intonde burya bizokora cyane kuko ndabahakarura nk'ubu bavuga bati imitumba yose muri conseil communal majye ndama makomine umutumba wose tuzo ko buserukiwe mugora byo no munsi ngena makomine ameze urabona ko bitazokunda ucyumva ko bizosura kutworohera kujyo vote akankarurero uzosanga mu ikomine rabahanuzwa cyangwa 2025 abo rero bizaba byoroshye kubaronka ku migambo kuko ibyagiye bitugora cyane cyane kwa rukuronka abantu ku mutumba wose wa rusansu kandi n'ubujye bizokoroha kuko ufise abarongoye intara batanu n'abarongoye amakomine 22 biratandukanye n'igitigiri cyari gihari nahareme na cembuga ko dusaba umushikanganje w'intore hagati ko ari ibintu byatangura guko guhakirikari kugira ngo tube turabitorera umuti aho nibijyanye n'iteko rigenga amakomine byo barirajya kugira ngo tumenye ingene bizaba bimeze mu makomine no mu ntara iteko rigenga amatora kugira tube turagiyisunga hamari yagakoresha n'amana bagatangusha urupapuro rw'inzira rwerekana ingene tugiye gukora amatora ataburengeye karimbi uwundi kuva 2018 twayihangira ko buri kwezi imigambwe ibonana bari kumwe n'abarongoye intara kugira ngo umugambo wagize ikibazo mu kwezi ucubivugira nga kugira ngo uzokurikira abajeje intwara babikosora na hari bizaba kama nama yogwizwa hamanizo mpa produkeneye ayo mategeko akaje habona ariko kandi turasaba ko bishobose leta yofata mu ngongo imigambwe kubera haje imigambwe nta buryo dufise ugasanga rero kumbura imigambwe ntigiye kuri ku rubuga ngo ikibire hose ibishobora gutuma kumbura hazokwitoza imigambwe mike bimwe rero yantu ari rusange twa dukeneye ugasanga kumbure umugambwe umwe cyangwa imigambwe ibiri niyo yihariye ubutegetsi
mu kwa gatandatu uyu mwaka umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse yahagaritse ibikorwa by'umugambwe SNL umaze igihe ufite ibibazo hagati y'abawugize yavuze ko yirinze umutekano muke ushobora kwaduka n'imishyamirano hagati y'impande zibiri zitumvikana hagati mu kwa munani cumi kuri mirongo ibiri bagize komite nyobozi bavuze ko bakuye agatongo wasa ku burongozi bw'umugambwe. Umpinzani w'ubutegetsi w'ibihe byose yahuza n'indongozi y'umuhari w'inyeshyamba z'abahutu za FNL yagiriza umugambo uri ku butegetsi kugomba gusambura umugambwe wiwe.
Idutangaza nuko tugeze tuti dutunganye umwiherero aho nabo bantu twaba turi kumwe kugira ngo dusuzumire hamwe inyifato ibereye indongozi hanyuma turabe n'ukuntu twotorera umuti ibibazo biri hagati yacu. Ubushikiranganje bwo bwavyanse kavuga yuko ari ugukoranya inama y'ibiro bikuru by'umugambwe nk'uko yemejwe n'ikoraniro kaminuza ya 2019. Aho rero tukamenya yuko muri ibyo biro bikuru harimo abahagaritswe mu mabanga badashobora kwicara muri icyo gihe nk'abari mu biro bikuru kuko iyo ngingo itarakugwaho. Hari yo mvuga rero ntibarebe n'ababari inyuma ababaye intigi. Umushikiranganje aremera yuko umugambwe ari uburenganzira bwacu gukora ikoraniro kaminuza. Mugabo ikoraniro kaminuza riba umugambwe uri kurakora ko nagiye nyine yategurwa niyugurura ibyo yugaye ku karenganyo kuko umugambwe nta kosa wakoze. Abo bantu cumi nareke kubaremereza umugambwe nareke kubaratisha umugambwe ari ubagira inama ahubwo nimba bumva yuko badashobora guca bugufi ntabahe ntibakore umugambwe wabo wundi cyane babakire mu mugambwe sendidefinite biboneyeho ari uri urabasubika kuko none bumva batashobora kubana n'abandi basenere kuko nabo cumi nyine ntabandi bari kumwe nabo nabo bizoguma gutyo bizogeta gushika ryari kuko yitwaza ngo afise amakuru ngo umutekano w'abantu ngo amaraso yoseseka kuva muri ari kirya gihe cyose gusubika uno munsi hari ahantu urumva inyangamugayo zashamiranye kandi mejo ntazizoshamirana mahejya yejo kuko iyo siyo ngendo y'iwacu turanka ikintu cyitwa ingimba ibyo ntibabimenye ntibabitahure hanyuma tureke uburenganzira bwacu. Umukuru w'igihugu yavuga ngo butungane ntibaze batahura none muri turi ko turarengana ntategeko umushikiranganje turenganwe kuko ntibaturenganije twebwe nta ngorane dufise n'amategeko y'igihugu nta ngorane dufise n'uyu n'uriya. Abo bantu cumi ntibarutishe inyangamugayo zingana uko zingana mu gihugu kuko kugeza uno munsi nta cyaha na kimwe leta yotwagiriza umugambwe senderi wakoze cyotuma tubuzwa gukora ibikorwa byacu ahubwo umushikiranganje areke kudadaza kuko uko adadaza niko tubona yuko ari kumwe n'abajya abantu kuko ejo bundi baranditse ngo azobaha igipolisi kize kubahashikiriza permanence kandi bukeye twarabibonye. Ubwo butumwa bwari bwanciye mu matelefoni ku munsi wa gatanu bukeye ku munsi wa gatandatu twarabibonye. Aha rero ni ukuri abatware bo kwikubita agashi babayeho kugira ngo banwanishe abantu ntibabayeho kugira ngo bigire sinda bibazwa hanyuma abantu babe bonasubiranamo ishuri ntitwifuza gushika hiyo.
Ibibazo umugambwe Senel ufise nduwo Burundi atwara ihuriro ry'imigambwe ntabiyobewe gusa avuga ko bitamwerekeye kubera utari muri iryo huriro.
Gusa ndaza bamenyesha makuru murakunda gutoza agatugwa ngira ngo mwoba mushaka kumbarira nkazijya ngorane mushaka kumbaza nkazijya ngorane ziri mu mugambwe Senel. Kijya kibazo caravuzwe kenshi mu bisanzwe bwa mbere ho umugambwe Senel mu ihuriro ry'imigambwe yemera guteka mu Burundi ntirimo hanyuma itarimwo naho yoba irimwo mu gihe umugambwe ufise ibibazo hagati yawo amategeko ntarekuriraho ry'imigambwe kuja kuraba izo ngorane. Haba hasigaye yuko umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu ajejwe kuba by'imigambwe abariwe afata ico kibazo mu mino. Haba hasigaye yuko umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu ajejwe kuba by'imigambwe abariwe afata ico kibazo mu mino aho bigizira mwese murabizi.
Kadeke bambuga inyumvira aho zicegera cy'umukuru w'igihugu ubu akaba ari mu buhungiro mu gihugu cy'Ububiligi amenyesha ko mu Burundi hasana hari umugambo umwe gusa CNDD-FDD uri ku butegetsi yiganijwe rya Amerika imva n'imvano y'imigambwe myinshi mu Burundi.
Umugambwe ni ishyirahamwe ry'abantu baharanira ibyiyumviro kugira ngo ibyo byiyumviro bitware igihugu cyanke baze bafashanye n'abandi amatora aheze kurongora igihugu. Yamara uravye kandi iwacu ingene imigambwe yaje mu 1960 na mu myaka ya 1961 ababiligi bagomba gusubiza igihugu kubera ko atakundi bari bugire barazanye ikintu citwa imigambwe kugira ngo haba matora ayo matora tume haba bategetsi bandi bavuye mu banyagihugu nibyari bibi ngabe kibazo nuko buri imigambwe n'amacakubiri mu yamo gucanga y'intara byariko biravuka kandi bigakomezwa mu gihugu ntibyari kumenyekana n'imigambwe nico gituma imigambwe twagize yacicokera mu njyane za moko ibaze rero kiba kibyari kindi mu nyuma 1992 perezida wayo yagomba kugira imigambwe myinshi kandi mu gihugu kubera ko ari haheze imyaka 2007 nta migambwe yari hari umugambwe umwe mu by'ukuri wasanga ari abantu yene bavuga baterekana nje ndabikonoje habona urete nka presidenta daye vyukuri wabona ko ari yariteguye kwiyumvira gutwara igihugu abandi wari kukibara bari gushobora undavya abantu bibigambwe bari bahari umugambwe si kintu kiba coroshe mwene uko upfa gutora uko bitwara umwanya bitwara amafaranga bitwara cyane cyane ubwenge ubufise n'ineza kugirira abanyagihugu yutafise ibyo kugira umugambwe biragoye rero nkavuga nti uyu munsi uburyo kugira umugambwe ntabwo nta buryo imigambwe ifise umugambwe ufise uburyo numwe witwa CNDD-FDD koko wibigihugu utonzwe no kwibigihugu rero ugasanga nta umugambwe n'umushobora guhiganwa n'uyo mugambwe kubera kwibigihugu
asigura ko atamwizera w'amatora atunganijwe neza mu myaka ibiri iri imbere uhari
utari inyuma y'uwo mugambwe wa CNDD-FDD usanga ntacuvamwo kandi ugasanga abantu bawukurikira n'abarondera ko uwo mugambwe wobaha utuntu kubera ko uyu munsi abantu benshi barondera ikirirenza barondera uburyo kugira ngo babeho nacyo gitumye imigambwe ntabihari imigambwe ntayo kubera ko imigambwe ntishobora kubaho igihe hari umugambwe umwe udashaka iyindi migambwe wiba abanyagihugu wica abanyagihugu ugira ibibi abanyagihugu unyaga abanyagihugu iyo mugambwe ushobora kumenyekana n'iyindi migambwe kuko uwo mugambwe ufise byose utwagiye igisoro utagiye igipolisi abantu ugasanga rero babwirizwa gutuna kwituna bugatondera ntacyo bashobora kumara muti none mu myaka 2025 mbona warabye ushobora cuka amatora ashoboka amatora azoba sinazoba n'amatora ni nk'ayandi yamaba reka ntitukiri mu matora amatora uyu munsi kitwa ikintu gikoreshwa kugira ngo bironkere ubutegetsi gusa amatora nayo ubundi ko barondera abategetsi igihugu kirondera abategetsi ngo abategetsi babagirire neza sivyo namba nta nibyo uzobona vuba kugira aba bategetsi bahari bakihari kuko baramaze kunyegerwa n'ubube gito no kwikunda n'inda ndende ku buryo badashobora kwemera kuva kuri ubwo butegetsi ko nibahava bazobazwa byinshi hari ibintu byinshi bakoze kandi perezida aravuga ati wofuma arekura barya abanyororo bo bari n'intungane ugereranyije na mwe ibyo ariko murakora si perezida abyivugiye nje nabyumvise ni ukuvuga urya mugambwe abantu benshi n'inkozi z'ikibi zigibira zambaye amakoti zitembera mu mabarabara zigendera mu miduga ukibaza ngo n'abantu ariko wo twari imyaka nk'irya batwaye imyaka 18 ukaba igihugu kimeze kurya gende muri abanyanyoni bamerewe ni ukuvuga abo bani nka wofata bya binyoni bizabikirira amasaka bitarimye hame bihugurukira bikigira bibonye amasaka heze bugira CNDD-FDD nabagiranya nuko murakoze
ariko Olivier Nkurunziza twarayiprona yibaza ko bishoboka habaye ibintu bibiri imigambo igishije unama mu nteguro zose harimo ishingwa ry'inzego za seni hamwe no kureka indorerezi imva makungu zikaza kuyahagararira
inamba mi ibwa mbere dusaba leta yuko nkuko yatwemereye mu nteguro z'amatora zose yabitegeko rigenga amatora yaba itegeko rigenga rizogenga amakomine ko imigambwe iriterera ntituzoryumve ryaciye mu nama nshinga amateka nahinguza amateka kandi barabitwemereye mushikiranganje intwari hagati yaravyemeye ibire nivyo twifuza ko umugwiseni wojaho mu buryo imigambwe yiyumvamo ko abantu bazadutegurira amatora abantu twizeye kandi dugira kuburyo imigambwe haba magnama ya hafi na hafi gutegura amatora ategura imitima kuburyo leta yemera kandi mu nteguro zayo ntibizomere nk'imyaka iza abarorerezi bazoze bavuye mu bindi bihugu kuraba amatora kwemerera abantu ko amatora n'abandi mu bindi bihugu baza kuraba ko yabaye mu muco kuburyo intwaro yitwararika kutaburabuza abakuru b'imigambwe mu bikorwa byabo
umukuru w'ishyirahamwe Falcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama rifite abaserukizi mu gihugu cyose avuga ko umwitegemezo ku migambwe ari wose Jaha Hakizimana
ahari itegeko umushanganji yasinye rire kugira imigambwe kwandika beforma bamenyesha ko bazogirisha inama mu bibanza kanaka byo twovuga ko nicerekana ko icyuka atari kibi nicerekana ko imigambwe yidegembya kuko turabona imana batandukanye imigambwe hanyuma hari n'icyuka hagati imigambwe kubijyanye n'igihugu twe turaraba aho tugeze amaso amakuru duhabwa n'abaduserukira nta cyuka kibi kihari cyo tuma umuntu avuga ko mu migambwe atakwidegembya kuriho nta ngene migambi ikora byo umuntu yobuga ko bishora gutera ingorane ibyo navyo tubona turavye ngene migambi yitunganije ngene abantu batunganye batunganije mu migambwe turona ko byukuri hari intambwe zageze zategwa ibyo bivuga dufatiye ngene ndongozi nazo zifata amajambo zishikiriza imbere yuko twinjira amatora ni ibintu ubona ko byukuri no musi ndwaruka bwo migambi itandukanye ariko ruhamagarirwa mu bikogwa ariko ruhamagarira gukorera hamwe ibyo rero ratuma kwidegembya kubaho byatuma abanyamigambwe bashobora kwitegura guhiganwa kwitegura kubwira imigambi abanwanyi babo ikambe no kwitegura kwinjiza abanwanyi bashashe imbere y'amatora y'2025 turabona ko byukuri hariho intambwe zikomeye zageze zategwa mu gihugu zituma umuntu avuga ko imigambwe ibanye neza kandi cyuka cyifashe neza ikambere atawubwa ko amatora y'2025 azabashika mu migambwe biyangara
uwo mwihwezo ahuriza ko na president Evariste Ndayishimiye yakunze mbere gutumira abarongoye imigambwe ku meza bagasangira irengwe n'ikiyago aha yari mu ntara y'amakamba mu manuko kwa 2026 ukwezi kwa munani guheze mu birori byo guhimbaza umunsi wahariwe imbonera kure abagize urwaruka rwa CNDD-FDD
nagira mbanze ndamukanye urukundo icegera cy'umukuru w'igihugu yaje kwifatanya n'imbonera kure mu birori aturuka mu mugambwe iprona umugambwe watwaye igihugu imyaka itari mike ndetse umugambwe washizweho n'incungu yo kwikokira ku Burundi ndaramukije kandi imigambwe abaje baserukira imigambwe yemewe n'amategeko ngaha mu gihugu cyacu kubona baje kwifatanya n'ugwaruka rwa CNDD-FDD byerekana yuko demokarasi yamaze gushinga imizi mu Burundi yuko ubu imigambwe ari uguhuza ibyiyumviro byubaka igihugu
Mugabo Karinate Sake ya umushakashatsi muri DHB ishyirahamwe rikora amatohoza ku Burundi abona ko ubutegetsi bwivanga mu itunganywa ry'imigambwe abivuga afatiye ku bihano byafatiye umugambwe SNL
Cette intervention du ministre de l'Intérieur semble tout à fait disproportionnée
Ingingo y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati ni indenza rugero. Turibaza igituma umushikiranganje yivanga mu bibazo by'umugambwe biraba abanywanyi bawo gusa kandi bitabangamiye umutekano w'abandi banyagihugu. Nimba hari ibibazo umugambwe SNL abanywanyi bawo nibo vyega kandi babwirizwa kwitorera umuti nk'uko vyogenda no kuyindi migambwe. Iketu umushikiranganje yanditse avuga ko ahagaritse ibikorwa vya SNL kubera bitunganijwe n'inzego zitemewe no ivanga mu bikorwa byawo nibinumvikana ukuntu umushikiranganje avuga ko abanywanyi ba SNL bazobanza kuronswa urubusha kugira ngo bagire amanama yo gutorera umuti ibibazo byabo ingingo yo kurungika abapolisi ku ngoro ya SNL n'indi ngingo ya gahuturu ubutumwa yatanze buratomoye leta ishaka kuburabuza ibikorwa byo mugambwe wa mbere utavuga numwe n'ubutegetsi
ne vise qu'à entraver les activités du principal parti d'opposition
Hizo nzuwe mgizwa nshingiro jihumbi vina chumi numu nani ya matora imu kurugi hugu wazo wa mwaka wimbe vina mirongi vini ndwi na yo ayawa shinga mateka wakengu za mateka abahanu uzimi tumba na makomine atungani wa mwaka wimbe vina mirongi vina katanu Mwakoze mwebwe mwese mwakulikie kigani ilo dusangiri jambo chokuru yu imana Eroje ulikaneza kibate gulie ndabike banuye na hubuta
turamushimiye Eloge Wirikaneza wateguye ikiganiro cy'uyu munsi dushimiye kandi n'abatumire bitabiriye ikiganiro cye namwe nshuti mutwumva aho muri hose twongiye kubashimira kandi namwe tubatumira kujya mwitabira ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi murakarama. Dusangire ijambo